Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri studio ya 5 hano i Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isaha mbaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Uwo muntu wese azogenda ishira mwibara umwe bazana na mwibarabara bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwa icaha turabe yuko ivyo bintu vyogabanuka.
Uwo ni Aime Laurentine Kanyana, ministri w'ubutabera w'u Burundi, avuga ku itegeko rishya rigira gusabiriza mu mihanda icyaha. Iyi nkuru n'izindi zirimo umunsi wahariwe kuzigama turayigarukaho mu kanyagato. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi, Michel Kafando, ari mu ruzinduko rw'akazi muri icyo gihugu cy'u Burundi. Mu bimugenza harimo kungurana ibitekerezo n'aho bireba ku biganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikanez uri i Bujumbura niwe wakurikiranye iyo nkuru.
Michel Kafando ashitse mu Burundi ku munsi w'Imana tariki 29 z'ukwezi kw'icumi. Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona, amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu, hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero, harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Alain Menyamitwe, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, hamwe n'uko leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe wateye akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mkapa, ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa co kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro nta banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye Ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye ipedezinga mibanga n'umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando, ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misatsi azomara ngahangira ngo tujye kuzobonana, kuko turafise ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari perezida wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira, hanyuma twebwe tugize turi imigambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amateora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira.
Nyakubahwa Mkapa bwa mbere yatanze isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kuzuba birangiye, hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike. Twari twarumvise irindi sango ryo mu kwezi kw'icumi, ariko naho nyine turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva, kuko amatora ari kwaregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira, na cyane cyane uno munsi aho tugeze, tugasaba yuko Perezida Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza aboja muri ibyo biganiro abari bo, kuko ahanini ho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 2079. Izo rero kumbure tukumuntu akaraba mbega izi ngingo ziraba bande, abo zitaraba nabo ni bande, gutyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande, abatabizamwe ni bande.
Mu kurindira inyishu, mukuru wa ipedezega mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi y'ukumvirwa.
Turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU, kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza. Mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose, acizewe na leta, acizewe n'imigambwe, naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandi katatunezereje, kuko yaje afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo, kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha yogikosora. Mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ivyo biganiro, twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye Mkapa kugira ngo, kuko Mkapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha Mkapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri ugo ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze kuri iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politike biriko birabandanya ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze n'ikirekire igihugu nacu ntigihagaze rero ndushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro n'ibiganiro n'ibiganiro mu gihe tutabona ico biriko birazana akasho biriko birazana tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira turakeneye uko ivyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cawo ni New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza wa matati y'abarundi William Benjamin Mkapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ku mukuru w'igihugu cha Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza kwatanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eloge Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Bamwe mu Barundi basanzwe basabiriza ku mihanda mu mijyi itandukanye y'igihugu barimo n'abafite ubumuga ntibakiriye neza itegeko rishya rigira gusabiriza icyaha cyanditswe mu gitabo mpanabyaha cy'igihugu iryo tegeko rivuga ko abazafatirwa muri icyo gikorwa bazajya bafungwa cyangwa se bakoherezwa aho baje baturuka ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya
Hanyuma roni kiri cha kandi gishashe naco nyene cinjiyemo kijanye nibi inya byo gusabiriza mu barabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi
uwo numushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana igihe kuri uwa mbere yari mu nama nshinga amateka gusigurira abashinga amateka ingingo shasha zigiye gushirwa mu gitabo mpana byaha muri izo harimwo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mu barabara yo kumigwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'ubutungane yasiguye igitumi iyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kirya n'icaha mugabo kubera yuko kitabigisanzwe kiri mu mategeko mpana vyaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubutugomba yuko kubera ko cyabaye byinshi cyane gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda kwicaragwira umwe bazana abana mu barabara abana baje mu barabara turavirya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwe icaha turabe yuko ivyo bintu byo gabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu barabara umushinga amateka Jean-Claude Kwizera asanga nko gufunga abo bantu byotera gahombo igihugu
je nako ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu bacha baza barajanwa aho bafungirwa leta nimona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bapfunzwe kuko uravye umuntu ari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa amatara amazi n'ibindi byanze tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijanye n'uburyo
abasegerereza mu barabara yo mu bisagara byo kumigwa mikuru y'intara bagwiriyemwo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ariyo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika basegerereza mu barabara yo mu gisagara cha Bujumbura
kwebwe abana mu barabara kubera dufise umuryango ni batutunze n'abagira neza kera dufashe
ntitugishima cyane kubera ari abamugaye bari bakomeye arabamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ngorane zindi ngakwibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasha nshobora kuronka kandi sinshobora kuronka n'icyo mfashisha umuryango mu bisanzwe ntacyewe ndamugaye afise kuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cyewe ntacyo mbona nje ntoshobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ivyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
cyiza rero ko leta muvyeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twobishimye nakarengana mu ibara natwe ntitubishima cyane nuko tuba tubuze icyo dukora dufashishe imiryango
ibyo dusaba ni nk'uko leta nyine yoraba ikadukura mu ibarabara kugira natwe turabe ukuntu twobaho kandi bavuga ngo batwirukane ata kintu baduhaye wumva twobaho gute dufise imiryango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nko mutahe woba utubereye sanze nubundi batwirukana uko nyine bo baba ariko baratwica
naho rero abo basegerereza mu barabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no kugihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayaze n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abarundi bujuje ibyangombwa kugira ngo basabe inguzanyo mashyirahamwe yo kuzigama no kugurizanya bari ku kigero cya 26% nk'uko bitangazwa na Banki Nkuru y'Igihugu abikurikiranya hafi bavuga ko uwo mubare ukiri muto cyane ku buryo bibangamira iterambere ry'igihugu bivuzwe mu gihe hizizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzigama umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo
nkuko bivugwa na Pierre Claver Nahimana umwunganizi w'umushikiranganje ajeje iterambere ry'amakomine abarundi bitura amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana baracari bake
Amatohoza yakozwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRD yerekana ko abarundi bakwije imyaka yo kuziganya no kwaka ingurane bakorana nayo mazu ari ibice 26 n'uduce 4%. Ari nacyo gituma ubushikiranganje bw'iterambere ry'amakomine bwiyemeje guhimiriza abene gihugu ngo bijukire gukorana n'aya mazu abikira akongera agatanga ingurane ku banywanyi bayo.
Ivyo yabishikirije kuri uno wa mbere mu ntara ya Muramvya mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kuziganya no kuguranana wari wateguwe n'urunani rw'amakopeke mu Burundi muri abo batitura ayo mashyirahamwe bayaze n'ijwi rya Amerika batashimye ko tubavuga mu mazina bavuga ko bahemukiwe n'amashyirahamwe yagiye aravuka akagenda basahuye ivyo navyo vyatumye batagishobora kwizera bene ayo mashyirahamwe abadashoboye kubika mu mabanki y'ubudandaji bashima ko yanyegeza mu mazu ahatabonwa na bose Icyo kibazo cy'uguhemukirwa kirazwi mu ishyirahamwe SBFIC ishyirahamwe ry'abadagi rifasha bene ayo mashyirahamwe atanga ingurane yo kurangura imigambi mito mito uno mukenyezi ajeje kwigisha gusaba no kubika ingurane muri bene ayo mashyirahamwe muri SBFIC
abantu tugenda turavugana nabo bakatubwira ko batayizeye kubera yari yaragiye mu ishyirahamwe yo kuziyana no kugurana na runaka hama agahomberayo ntiyamenye usigare byagenze uti rero ni kubera iki ni kubera abanyagihugu ntibagira amatohoza ngo bamenye yuko iryo shyirahamwe ryo kugurana no kuziganya ryadose uburenganzira bwo gukora bategerezwa gutohoza bakamenya yuko iryo shyirahamwe rifise uruhusha rwo gukora kubera ayo mahera yabo nta nahamwe ashobora kuja naho ryohomba bashobora kubasubiza amahera yabo abanyagihugu rero turabatumirira ntibogumo babika amahera muhira ngo bagire ubwoba bagire amatohoza babaze amashyirahamwe afise uruhusha
nubwo hari ayuguruye agahomba atanu mwaka weze hari ishyirahamwe ryagumye rihurumbirwa kuva rishinzwe iryo naryo n'urunani rw'amakopeke mu Burundi ryavutse mu mwaka w'1985 rikaguma ryunguka gushika uno munsi twegereye Vincent Nibigira umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu Burundi aratubwira uko bashoboye kuguma batera imbere
kopeke ni ishyirahamwe ry'abenegihugu abanyagihugu bagiye imbere n'ababatwara barandikira ibiro bikuru by'amakopeke babasaba yuko bakeneye kopeke urumva rero ari bo bayisavye hama tukagenda tukayugurura baca bayibungabunga kuko babazi yuko imitungo irimwo si yabandi bantu bahandi ahubwo ni imitungo yiwabo kuko barishingira inzego ugwego shingwa ntwaro ugwego nkenguza bikogwa n'ugwego rujejwe gutanga ingurane abo bantu bose n'abantu babanye baserukira abanyagihugu urumva rero ko batokwikora munda iyo niyo nguvu dufise
ku mwaka mugereranije amahera mutanga mu banyagihugu kugira ngo biyungunganye mutanga amahera angana gute
buri mwaka n'imiburi ibiri turatanga miliyari 20
mu migambi ya kazoza mufi
imigambi ya kazoza dukeneye yuko ingurane ironka mu mwanya muto ubaho kujya hani mu bindi bihugu usabira ingurane kuri telefone bakayiga kuri telefone ko abanyagihugu batwizera kubera ko bazi yuko tubafasha tukabaha ingurane
urunani rw'amakopeke mu Burundi rugeze kubanywanya ibanga n'ibihumbi 379 barenga gato Huko makuru dukura mwewozi Google nani avyerekan imuramza Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika.
Amakuru maki mina mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira ari cyo ntorere kazoza. Muri ntorere kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu, akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wo CNTB, hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Ijambo riri caritishe naho rigakiza. Vugana 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 ikiyago n'ikindi. Vugana 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 ikiyago n'ikindi.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné turaramukije tunabahanikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari ko rakurikirana kino kiganiro.
Mhm. Kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina.
Kuzagumana ni soko nyamazimwe. Naba muyage muzibukirizo imene.
Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushumbu no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha, ati kandi biteza kugenda gucyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano. Niyo bagira bati ego men nziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro, atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi. Nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu. Muri byo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego me abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise, cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe. Nogira nti abambere dushira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya icashikiye ababo. Hariho abatotejwe, hariho abanyazwe utwabo, bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakugwa kuwe ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere ni itegeko ritugenga yatomboye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga ntibakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashyiraho ikibanza navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere mu vyakira gute mwebwe
ego murakoze no mugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri CNTB ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi Sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri CNTB ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora n'ukugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cane cane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute tugasha turaba rero mu bikorwa bya CNTB tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzangu gusanga mufisi kugwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha CNTB kuko uyu mugwi waratanguye CNTB niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri ibi bitu riko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari habayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasanga igiki yako
P kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukitona manikaze uduza kajugi Atanazi kugira ngo abantu bagukikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turiko turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha abarundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko ubu byakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ivyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muriko murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana kasa duta huko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kizanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo canke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico turagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho ni igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene irababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongo uyu mugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe
ni kubibona niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwaho yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaje ibintu byiza murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bariko baratwumviza ko cyari gice ca mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice ca kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Nyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yomi ndabipfuriza kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho uta
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro Ntorere Kazoza nshuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri y'isaha tubibutse ko tubafite andi makuru mukanya isamwe n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 5 Washington DC mwari kumwe nange Edirwema